Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Mwiriwe cyane mwaramutse nshuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatandatu genekerezo rya kane Nyakanga mwaka 2021 turabahaye ikaze mu makuru twabateguriye nayo akabagize n'ingingo nkurunkuru azikurikira mu makuru avugwa mu gisata cy'umutekano ikiziga cy'umugabo cyatowe ku nkengera z'uruzi amushara kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Makamba hakaba ari umugabo yari yabuzwe irengero ku munsi wa kane uwundi nawe ni umugabo w'i Businde yarishwe acumiswe imbugita n'abantu bataramenyekana ukujame kwa barundi ngo nico gishobora gutorera inyishu ingorane uburundi burimwo n'amasezerano y'amahoro ya Arusha agasubizwa ikibanza ni mu gihe umuhari mapu Burundi buhire wasozere isekeza ryo kunagura amasezerano ya Arusha nayo mu kigabane ku isoko muza gukurikira ibijanye n'ihagarikwa ry'agateganyo ka masezerano yo gucukura ubutare mu Burundi ano makuru meyashikizwa na jewe Diane Nkurunziza mukanya nido nido sangwe ikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndongeye kubaramutsa mu makuru ajanye n'isanganya ryabereye mu buseruko bw'igihugu abantu munani nibo bamaze kwitaba imana abagera kuri 20 barakomereka ku mutumba wa Murore muri komine ya Gisagara mu ntara ya Cyanguzo izo byabaye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu bivuye ku nyubakwa y'isengero rya Katolika yari kirubakwa ku gatsimbiri Kigati ayo makuru aremezwa n'abakozi b'ishyirahamwe ritabara imbabare kwa huje ryagiye gufasha gutabara abaguwe ko n'impome z'iyo sengero abakomeretse bamaze kujanwa kwa muganga abahegereye bagatinya ko abitaba imana bashobora kwiyongera muri abo bakomeretse umutekano muke mu Kayanza hari umugabo w'imyaka 38 yaraye yishwe acumiswe inkota mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu Nyakanga ku musozi Businde muri zone Rukago komine Gahombo intara ya Kayanza amakuru ava i Businde amenyesha ko batazi icyo yazize n'abakoze iryo bara bakaba bataramenyekana ni inkuru dushikirizwa na Josephine John Sekunzimana
amakuru avaho muri komine Gahombo amenyesha ko uwo mugabo yaraye yishwe yarazwi ku izina rya Niko Bamye Rafael yari mu bwoko bw'abatwa akaba yari ku ikinga avuye ku isoko ryo mu Rukago iri ngaho muri komine Gahombo nyene bamurungikanye ibikoresho byo kubaka harimwo n'amadirisha ageze ku musozi wa Businde ari naho yarasanzwe aba ngo yaguye mu mutego w'abantu batarashobora kumenyekana baca bamwica n'inkota bamucumitaguye inshuro nyinshi abo bamwishe ngo biboneka ko ariwe barondera kuko atakintu na kimwe batwaye yaba iryo kinga byaba ibyo bikoresho abantu bageze aho ijye bara ryarireje kubera ngo niho babisanze igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro nta n'umwe mu bo kuri uwo musozi ategera igituma Rafael Niko Bamye yarayagandaguwe kuko yabana neza n'abandi kandi ngo ntawe bari bafitaniye ikibazo nk'uko bishikirizwa n'ababanyi biwe abantu bane bakaba bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza abanyagihugu bo ku musozi wa Businde basaba amatohoza yimbitse kandi yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bongere bahagarikwe twibutse ko hari haciye amezi arenga abiri gusa hari umugabo w'umuforoma muri komine Muhanga yiciwe muri zone Rukago ya komine Gahombo nyine mu gihe yariko atamuhiriwe
naye mu bumanuko bw'igihugu umugabo w'imyaka yababa 55 yatowe ikiziga kuri uno wa gatandatu ku mutumba Mbizi muri komine Kibago ni mu ntara ya Makamba icyo kiziga kikaba cyatowe mu biti bibiri ku nkombe y'uruzi amushara abantu batatu bakaba bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza ido nido na Vanessa amuhiteka
uwo yitwa ikiziga azwi ku izina rya Nyanzira amaguru dukura kuri uwo mutumba avuga ko abamuhiruka irya nyuma hari ku munsi wa kane aho yariko yivuna akanyota avuye ku isoko bita kwa Buhinja ndi ku mupaka wa komine Kibago uja gukira mu gihugu cya Tanzania ngo akaba yahura akunda kuja kuvunja amahera ku badandaza barimo iryo soko Ayo makuru abandanya menyesha ko abamwishe bo bibajije ko afite amafaranga ko ngo hari umwe mu basanzwe bakora akazi ko kuvunja yari yamutumye kuvunja ku iryo soko bisanzwe ririma ku munsi wa kane. Icyo kigiga kikaba cyatowe n'abapolisi ba komisariya ya polisi Kibago bafatikanyije n'abanyagihugu mu irondekwa ryakozwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Abantu batatu basanzwe bakora akazi ko kuvunja amafaranga muri komine ya Mabanda baje bari mu minwe y'igipolisi ku mbo z'amatohoza.
Turabandanya ano makuru. Amasezerano ya Arusha yari umushinge wo kubana mu mahoro kw'abarundi bari bamaze imyaka mu ndyanye za politike. Ibyo nibishikirizwa na muganga Alphonse Rugambarara ari mu bateguye kandi bagatera umukono ku masezerano ya Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Muganga Alphonse Rugambarara ariko avuga ko ayo masezerano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane igihe yatanguye gutosekara kugeza n'ubu intwaro ya CNDD-FDD isa niya yahanze uyo yahoze ari umunyapolitike agatera kama abategetsi bahari ubu n'abazoza kumenya kwa ayo masezerano aguma afite ikibanza gihambaye mu kubana mu mahoro kw'abarundi. Tega amatwi muganga Alphonse Rugambarara.
Amahoro yarabonetse umwanya mutoyi nuvuga ko tumaze kugira nayo masezerano hariho abari bakiri mu ngwano bashoboye kugaruka naho byafashe iyindi myaka itari mike, imyaka itatu kuri bamwe, imyaka itandatu ku bandi batari mani. Rero ntibyari byoroshe koko. Novuga ko nigeze muri icyo gihe mu 2004 nabibonye hakiri kare yuko amasezerano atari kara arakurikizwa nk'uko twavyifuza. Kandi igituma nashoboye kubibona kare nuko nari mu rwego rwari dufise igikorwa cyo gucungera ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Rero turavye ikirangaminsi twari twashyizeho, turavye ibintu nyamukuru byari gukorwa imbere yuko tujya mu matora. Rero nabibonye kare rero yuko koko amasezerano atari karakurikizwa nk'uko twavyifuza. Gushikaho umugambwe watsinze amatora muri icyo gihe wifatiye koko ibyari mu masezerano n'indi zindi porogaramu zabo ziba porogaramu z'igihugu, ibintu bica birononekara rwose. Muri iyi myaka ndabona abantu batanguye kuza baravuga cyane amasezerano ya Arusha, nibaza ati mbega habaye iki ko umuntu yasemereye kuva kera abivuga abantu bakabiseka bakabona yuko atacyo bizotuzanira. Ubu none habaye iki? Babonye iki muri mu masezerano ya Arusha batabonye kare hasi imyaka 20? Icyo nohanura cya mbere ni uko abanyepolitiki b'i Burundi bogerageze bagatahura yuko abarundi benshi bifuza amahoro no mumvikana benshi, ariko abanyepolitiki bo hejuru bamye bifuza kurwana barwana ku bintu koko bidafitiye akamaro abarundi bose. Ibyo uwo mutima wo kurwana bogerageza bakawushira hasi, nitwa batwananiwe abo bafite umutima mwiza wo gukunda igihugu bereke urwaruka rw'ubu amakosa aho twayakoreye nabo ntibaze bayakore.
Ukuja hamwe kw'imigwi yose y'abarundi mu kurwanira amasezerano y'amahoro ya Arusha nico gishobora gukiza igihugu ingorane kirimwo kuko ari wo muti. Uko niko umuhari map Burundi Buhire ubishikiriza kuri uno munsi wa gatandatu waruramutse usoze risekereza ryo kunagura amasezerano ya Arusha mu gihe haheze imyaka 21 ayo masezerano atewe kumukono. Kurikira Libera Ntibashira kandi n'umuvugizi w'umuhari map Burundi Buhire.
Ayo masezerano Arusha naho umugambo uri ku butegetsi usa n'utayemera na abasina bari ko barayahamba umugambo CNDD-FDD warateye gikumu ko wemeza amasezerano ya Arusha ari nayo yatumye bashika ku butegetsi. Tukaba rero dukengurukiye abarundi bose batwumvirije kandi ukamenyesha yuko umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu map Burundi Buhire ugiye gufatana munda ni nabo bose bifuza yuko amasezerano ya Arusha asubizwa agateka kuneza y'Abarundi kuneza y'Uburundi na cyane cyane amasezerano ya Arusha niyo nyishu kungorane zose zihanze igihugu zihanze Abarundi zerekeye ubukene bw'abaye ndanse zerekeye kutubahiriza agateka kazi na muntu mu ncamake ingorane Burundi burimwo inyishu ihagaze kugarukana gusubiza iteka amasezerano ya Arusha ariko gituma hari ubikorwa nkunda gihugu wemereye Abarundi uno munsi yuko uzokora ibishoboka byose ukorane n'Abarundi bose bifuza yuko amasezerano ya Arusha asubiza agateka azokora ibishoboka byose kugira yohangiro turishikire kuneza y'Uburundi kuneza y'ugwaruka kuneza yakazoza kw'abana bacu ariko ravuka.
Inzamba
mu gisata cy'ubutunzi leta y'Uburundi yarikwiye gutegekanya ikigega cy'intega bizoza cy'igitoro kugira ngo hatoregwe inyishu kw'ibura ryacu mu Burundi. Uwo ni umwihwezo wa Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Urukome yiyemeje kugwanya abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, akaba abivuze mu gihe amaze iminsi ahibonekeza ikena ry'igitoro mu ntara zitandukanye z'igihugu. Gabriel Rusiri asigura ko ikena ry'igitoro mu Burundi riva ku nyifato ya leta itabishiramwo ingufu zikwiye, hamwe rero n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Umviriza Gabriel Rusiri.
Inyishu ya mbere tubona ko ikwiye ni inyishu politike, ni ukuvuga ni ugukora ibishoboka byose byotuma amafaranga y'agaciro agwira mu gihugu. Aho rero hariho kugwiza ibiterwa nje bukamazi bituma amafaranga y'agaciro aboneka, hamwe n'ibinkibi by'inzahabu ubutare ubwo aribwo bwose nabyo biri mu bintu byotuma amafaranga y'agaciro aboneka. Hagasha haba rero ibi byo gushiraho ibisabwa byose kugira ngo haboneke abagwiza tunga bava hanze bazana imitahi yabo kugira ngo bayishinge mu gihugu. Ibyo nabyo kugira ngo bishoboke murazi ko hari zindi ngingo zigomba kubanza gufatwa. Ikigira gatatu cyo kubanza bijanye n'amafaranga y'agaciro nuko Abarundi hamcahaza ibijanye n'imigambi y'iterambere kugira ngo abafashe Burundi baze nabo gufasha. Icya kane cyo kugwa kuzibijanye n'amafaranga y'agaciro nuko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo Abarundi baba mu makungu amafaranga bayazane. Ico ni ca mbere kijanye no kugwiza amadovize atuma ibitoro bike. Ni ca kabiri ni ugushyiraho ikigantega bizoza. Ikigantega bizoza nico cotuma igihugu nk'Uburundi kitimbura ibitoro, nico cotuma n'imiburiburi dushobora kumara amezi atandatu tutakenye ibitoro. Ivyo rero navyo vyoheshobora bigafasha kugira ngo igitoro kiboneke. Hari ikindi kintu gikomeye cyane kigoye usanga n'abandi bantu bataza. Leta y'Uburundi rafise igigega c'ibitoro kiri Gitega. Icyo kigega cyakorewe ishyirahamwe Entel Petrole, n'ubu urumvitana igitoro gishingirika c'ibiki gishingirika cy'idandariza. Icyo gisata n'ukuri kirimo ibintu by'amanyanga arenze by'amakosa arenze cyane ku buryo usanga kwika abantu bagaguma gatunga kandi ababitungiramo ntibashaka ko ibyo bintu bihera. Rero dasabye umukuru w'igihugu akora ibishoboka byose kugira ngo iki gisata gishobore gutera imbere naho atacyo cyonyene.
Mu gusozera kino gice cya mbere cy'ano makuru ngo niteka ku Burundi, umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba yaraye atahukanye insinzi igira gatatu yikurikiranya mu mahiganwa mpuzamakungu mu kiringo cy'indwi zitatu zonyene. Itsinzi y'ejo ku munsi wa gatanu yayitahukanye inyuma yo kuba uwa mbere ku metero 5000 mu ihiganwa ryabereye i Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi, akaba yaheruka no kubikora mu gihugu cy'u Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ido Nido na Beni Axela Khan.
Inyuma yaho abaye uwa mbere kuwa gatandatu uheze mu ihiganwa mpuzamakungu ryabereye i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa ku metero 3000, uwo munonotsi w'umurundikazi Francine Niyonsaba yateye iteka igihugu cy'u Burundi, aho yarasubiriye gutahukana intsinzi mu ihiganwa ryabereye mu gihugu cy'u Bubiligi ku metero 5000. Akaba yabaye uwa mbere abyirutse mu minota 14 amasegonda 25 n'uduce 34. Muri iryo higanwa Francine Niyonsaba yaje imbere y'umunya Ethiopia yitwa Ejegayehu Taye n'umunya Kenya yitwa Helen Obiri. uwo mwanya yagize mu kwirukiza metero 5000 byatumye gabanura amasegonda 29 ku mwanya yahora akoresha mu kuziruka. Si ibyo gusa, Francine Niyonsaba aherutse kuba uwa mbere no mu ihiganwa mpuzamakungu ry'abanonotsi riherutse kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku igenekerezo rya 2021 ukwezi guheze k'umunani. Ni ihiganwa biruka imetero 3,318 yabaye uwa mbere rero mu kuziruka, agira ko arenga umurongo w'imetero 3,000 akoresheje iminota 8 amasegonda 26 n'uduce 78. Uwo nawo akaba ari umwanya muto atawundi yari bwawukoreshe kuri izo metero muri uwo mwaka. Tubibutse ko Francine Niyonsaba yaheruka no kwitaba inkino za Olympique ziherutse kubera i Tokyo mu gihugu cya Japan ku metero 10,000 aho mbere yabaye uwa gatanu. Uwo munonotsi w'imyaka 28 y'amavuko azwi cyane cyane mu nkino za Olympique zo mu mwaka wa 2016 zabereye i Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil, aho yabaye uwa kabiri mu kwiruka imetero 800 atahukana umudari w'ifeza bita argent mu rurimi rw'Igifaransa, biramuha iteka biha iteka n'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe yari yaje inyuma y'umunonotsi wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yitwa Caster Semenya, wewe yari yatahukanye umudari w'umwakaka. Eka Francine Niyonsaba yari yitavye n'inkino mpuzamakungu za Olympique zabereye i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka wa 2012 aho yatahukanye ikibanza cya gatanu ku metero 800. Mwomenya ko izo metero 800 nyene arizo Francine Niyonsaba yakunda kwiruka imbere yuko ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'ubunonotsi World Athletics imuburije kwiruka imetero ziri munsi y'igihumbi ku mvo zijyanye n'ingene umubiri wiwe wifashe. Kuva icyo gihe yaciye afata ingingo yo kwiruka imetero nyinshi, muri kino gihe akaba ariko arabyifatamwo neza cyane.
Arakoze Beni Axel Akana mu kiganiro ku isoko tuno munsi tuvuga ibijanye n'ihagarikwa iby'agateganyo by'amasezerano ajanye n'icukurwa ry'ubutare mu Burundi. Emile Nibasumba
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheza meza birarenga Leta y'u Burundi itanguye guhagarika iby'imfata kibanza amasezerano yose yagiranye n'amashirahamwe acukura ubutare. Nizihe ngaruka zishobora kuba? Abahinga mu by'ubutunzi babivuga ku iki? Ivyo nibibazo nyamukuru ikiganiro ku isoko cyo kuri uwo wa kane nyakanga mu 2021 kigerageza kwishura. Emile Nibasumba nije duteramanye, ndabahaye ikaze. Imbere yuko Leta y'u Burundi ifata ingingo yo guhagarika amasezerano ajanye n'ubutare iby'imfata kibanza, umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yari yamenyesheje ko harimo igipfungu mu icukugwa ry'ubwo butare, aho yasa n'uvuga ko nk'akarorero ishyirahamwe ricukura amabuye y'akabuyenge mu Gakara Rainbow Red Earth Limited ribesha mu bijyanye n'umwimbu rironka mu ikete ryo kuwa 24 Ruheshi mu 2021 ryo guhagarika iby'agateganyo amasezerano na Rainbow Rail Earth Limited. Umushikiranganji ajejwe ubutare yasiguye ko hategerezwa kubanza kuba ibiganiro hagati ya Leta n'iryo shirahamwe. Umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko mu bisanzwe ingingo nk'iyo yofatwa habanje kuba ibyigwa ataho byegamiye.
Umutati wa Leta none Leta yagize icyigwa udite ikakerekana neza ayo makontra yasinywe ko yasinywe na Leta iheruka ingene yaho yayanenze ingene byagiye biragenda hose mu cegeranyo neza kibyerekana, gituma umuntu wese bivuga ati turayibonye ingene ibintu byagenze. Ndetse rero usanga hari n'ababigize nk'ubuhara bagahanwa kuko bene ibirimo nyine usanga ingeso y'igituri ugasanga abantu bamwe barasinya amasezerano ku izina rya Leta mugabo babura neza ko atanyungu izohaba, kuko biragoye kumvira ingene ubutare bwa none bushoboka bw'icyo Leta nagire kagwatita nta nyungu ndi kunahamo namwe bikamara umwanya muremure.
Ingingo ya 2023 y'amasezerano yo mu 2015 hagati ya Leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe iraho ububasha leta bwo guhagarika amasezerano ariko ibanje kwisunga ingingo ziri mu itegeko rijanya n'icyo kugwa by'ubutare mu Burundi bita code minier. Faustin Ndikumana avuga ko ingaruka zo guhagarika ayo masezerano zitabuze.
Ubwa mbere hoho bibaye gucyo leta ibikoze umengo n'ivyikoreye atakirinze kubazucurura abaneza ku isura y'igihugu muri ne bita ibisibabaza n'ibitavuga bati mbe kidagihugu umusezeranye cimvumbura mu guhe ibintu kumuhe amasezerano nta butungane kumbure byagiyemwo n'ubwo warahezwe urumva ni leta iba yahahora iba yarabigize mu ruhara hanyuma ikindi rero utabize no kumwibuka yuko mu 2003 hariho amakontra leta yigeze guhagarika gucyo nyene ni sosiyete imwe yacukura igimba habu icyo gihe leta yarahatakarije kuko hari amapenalite bizwi neza leta y'imi ya imiliyoni 5 z'amadolari yarishye yindishiye akababaro urumva rero be nivyo nuko byitondera ko naho urashobora gusanga batabyitondeye ugasanga n'ubundi leta irahumbira ishe n'amapenalite cyane hanyuma ikindi nuko mu ngaruka ubona nk'icyo gisata kimaze kujyamo ibintu by'ingorane gica kibi gisata kigeze gusozana kimaze umwanya muremure tudasubiye kugikorera nuva yuko rero gisata cy'ubutare gisaba kumara imyaka n'imyaka kidasubiye kuruha abagishoboye abakizanamwo umutahe kugira bashire gucukura dusanga rero secteur imirimo ya 10 ntigitera mu mwimbo w'igihugu ugasanga n'ibyo kugwereza mu mwimbo w'igitodo kwa sanse birasubiye inyuma kuko nk'uko byemeze rwose ndabivuga byemeze ngo uburimyi n'ubworozi bwo nyine ngo buzokura Burundi mu bukene si byo utereza gusahizwa rero n'ibindi bisata rero cama cy'ubutari cyari mu bisata byo twafatije ku Burundi muva muri akaga ku bukene urana amadovize mu byo dushorera hanze
naho bamwe mu bashinga amateka babona ko handikwa make kurusha yinjira imiliyaridi zitatu n'igice zirenga z'amarundi avuye mu butare niyo mafaranga leta itegekanya ko azokwinjira mu kigega cyayo muri uwo mwaka w'amafaranga w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushyira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kurondera bahuza.
Tubona leta y'utumirondera icyo no kuta mediation cyane cyane bakaza mu bakafatira ku kuri bijya bigo bizwi cyane nka initiative de l'industrie extractive ETA ni kigo twari twazaje kuva kera ko leta y'u Burundi yokijyamo kuko nicyo gikunda gufasha ibihugu bimwe bimwe bikenye kugiha ama expertise cyo kirafinya amakontra no kugira amakontra y'ikara sinwa azara sinwa mu mucu hanyuma leta rero inzira afata amakonta yari karasinya bagashyiramo n'abandi ba experi b'igihugu za spesi bira bagakurikirana bijya bintu byo kugenda sinwa konta umuntu umenga ari ugaranye bikaza kuzana ingorane mu nyuma kabarakaga
iyo byanse ko impande zibiri zumvikana ingingo ya 51 y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na Rainbow Rail Earth Limited ivuga ko baca bajya mu butungane ingingo ya 53 nayo yayo masezerano nyene ikavuga ko iyo haje ikibazo cyo guhindura ayo masezerano ibikorwa byose bibandanya atana kimwe kirinze guhagarara gushikaho ayo masezerano mashasha yumvikanwa ko agasinywa n'impande zose. Aha akabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane nyakanga mu 2021 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabashimiye nongera ndabike banura naho buta
cyari kiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru mukurikire bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru mukabishikirizwa na Blaise Nijimbere.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi dutangurira ku gisata cya politike. Ikinyamakuru iwacu kiribaza nimba koko byangombwa bikwiye ku burere bw'intara buhindurwa. Umushikiranganji w'intara hagati umutekano n'iterambere ridakumira Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije baburamatari n'abarongoye inzego z'igipolisi ku igenekerezo rya 17 mu kwezi k'umunani guheze yavuze ko ibitigiri by'intara n'amakomine bigiye kugabanywa. Icyo cyiyumviro cyatumye aba n'abandi baciyumvira ko na cyane cyane ko hariho imigambwe n'abanyepolitike babishyira imbere mu miyamamazo yo mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ku bwa Simoni Bizimungu umunyamabanga mukuru w'umugambwe Seneri urongowe na Gatogwasa avuga ko kwari kugira ngo ibigega by'intara n'amakomine bibomboke ngo leta yategerezwa kwegereza abanyagihugu ibisata nkoramutima kugira ngo amakomine yiteze imbere ko bwa Francis Rohero yari yitoje ku giti ciwe ngo igihambaye si ukubona ko umutware atwara ahantu hanini ahubwo n'umwimbu ahakura kubwiwe intara zoba zitanu kandi zikaba zikwiye mu kuvuga iyo mu buraruko mu bumanuko mu buseruko mu burengero no hagati mu gihugu nayo Simeo Barumwete umuhinga mu bya politike yegereye abanyagihugu kandi akongera akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi ngo ivyo tuma ico gikorwa kigenda neza birakwira kuko amakomine yugarizwa n'ubukene bikaba ari ntambanyi ihambaye ku mugambi wo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi n'ibidukikije aho ikinyamakuru Burundi Eko cyandika ko guturira amatafari hakoreshejwe ibishishwa by'umuceri n'ibindi ico gikorwa kizimbuka kandi ibidukikije bigakingirwa guturira amatafari bitwara inkwi nyinshi bigatuma ibidukikije byononekara ni muri iyo ntumbero abaturira amatafari muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke bigira inama yo gukoresha ibishishwa n'ibindi bisigarira by'umuceri bavuga ko amatafari aturiwe hakoreshejwe ubwo buhinga bushasha akomeye cyo kimena yaturijwe ibiti imbere y'uko bakoresha ubwo buhinga amatafari 12 yaturigwa n'amafaranga y'amarundi yari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 mu kugura inkwi zo kuyaturira kuva hakoreshejwe ubuhinga bushasha imifuko 10 y'ibisigarira by'umuceri ifite agaciro k'ibihumbi 10 by'amarundi irakwira kugira ngo amatafari 12,000 aturigwe ni ukuvuga ko umuntu ashobora gusigarana amafaranga ari hagati y'ibihumbi 190 n'ibihumbi 290 ufatiye kuyo bahora batanga ku byerekeye iterambere ico kinyamakuru nyene cyandika ku bijanye n'ibarabara rikuru rigira 5 N5 ryononekaye bikazotuma igihugu kiyahombera mu ntumbero yo guteza imbere imigenderanire mu by'ubudandaje n'ibindi bihugu Burundi burubaka amabarabara ayo nayo akaba ari ntabanduka mu iterambere ku bw'icyo kinyamakuru Burundi Eko iryo barabara rikuru rigira 5 ni rimwe mu yahambaye mu gihugu kuko rihuza ibihugu 3 Burundi u Rwanda na Congo iharanira demokarasi ariko rero kuva mu 2015 aho ryashikirizwa ryagumye ryononekara abarikoresha bavuga ko bahomba kandi ubutegetsi murazi ko ryakozwe nabi ngo ntibyumvikana ingene iryo kononekara rimaze hafi imyaka 6 gusa rikozwe eka ngo ngo nicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu muri ico gihe Joseph Butore yarayishikiye mu kwezi kwa 4 2020 aravuga ko ibikorwa byo kuryubaka bitagenze neza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozerere ku nkuru ijyanye n'amagara y'abantu nkuko byandikwa n'ikinyamakuru SOS Media kivuga ko intara ya Bururi ibangamiwe n'ikiza ca 19 icyo kinyamakuru kigira kiti naho leta itatanze ibitigire by'abanduye ku bantu 140 bapimwe ku igerekezo rya mbere kuno kwezi ku bitaro byo ku mugwa mukuru w'iyo ntara amasoko y'icyo kinyamakuru yemeza ko abantu benshi banduye abaganga batashimye ko amazina yabo amenyekana bemeza ko mu bubiko bw'imiti n'ibikoresho byo gupima ico kiza byaheze bikaba biteye impungenge abo baganga bakorera muri iyo ntara aho rero niho harangiriye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi Jean Blaise Nijimbere mwari kumwe nkaba ndabashimiye mwese mwanyumvirije mugire ibihe byiza aho muherereye na gahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
arakoze Blaise Nijimbere ninongaha rero duciye dusozera ano makuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwaduteze abiri uruganda rwa Radio Inzamba rwayatorokanije nako turarukengurukiye cyane Diane Nkurunziza nayabashikirije nkaba ndabifurije amahoro ahiwanyu no mu banyu naho ubutaha